kasani mubumunu
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga hanini ku masezerano abarundi bateko gikumuyarusha mu mwaka 2020 ayo masezerano akarimo uburyo bwo gusabikanya ubutegetsi mu nzego zitandukanye za leta zirimo ibanza muri leta no mu gisirikare bamwe mu barundi barashima akamaro k'ayo masezerano bavuga ko yafashije abarundi kuva mu ryane za mukono gukumirana zaranze urundi mu gihe kirekire ariko hari nabavuga ko ayo masezerano bamwe bavuga ko hari uburyo bwo gukumirana hi sunzwe ubwoko ari byo bise quota ethnique mu rurimi rw'icyongereza mundwi iheze rero Senayi Burundi yaragarutse ku bitigiri byaserukira ubwoko mu nzego zitandukanye aho twokwibutsa ko hari nko ibice 60% 40% mu nzego zitandukanye na 50% mu nzego zijejwe umutekano mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi turi kumwe n'abatumire bakurikiranye hafi icyo kibazo kandi bahama bagize icyo bakivuga ko turi kumwe na ambassadeur Isidore Mbayihaga nawe nyine yakurikiranye icyo kibazo ikayakurikiranye n'inama yabaye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi tukaba kandi turi kumwe na Idefonse Rwema yamuka mu nda y'ingoma akaba aba mu Bwongereza muri iki gihe turi kumwe kandi na Eric Sengimana yakurikiranye hafi ibikorwa bya Sena kuri icyo kibazo cha kota ethnique bitigiriza moko mu nzego zitandukanye reka rero dutangure kuri we Eric Nsengimana inyuma yaho inama nkinguzamateka y'u Burundi ihwereje icyo kibazo ico iyo nama yashitse ko niki hendazi ko mwari muri iyo nama
murakoze cyane twe twari muri iyo nama ariko turaje ibyo twashitse ko n'ubwo katana kimwe twashitse ko kuko intumbero y'inama nkinguzamateka ari ukubwiza abarundi mu mico itandukanye kugira ngo bamenye gisha abarundi biyumvira mu kuri ya kinga y'amajana 2086 ishyiraho amakota mu ntunze mu gihugu no kuvuga mu buto bakaba umutusi bagakurikirana daboro bakabanza bari batuzaniye umuhinga abanza kutubwira ingene byagenze imbere igituma basizeho iyo ntunze hirya article bakayishyira muri constitution baratubwira igituma byagenze kurya yari nyakubahwa perezida Domitien Ndayizeye aravuga ati twe twagarundi twayishyiriyeho ahubwo médiateur no kuvuga babayibashitse ko ku ngufu ariko bayibashitse ko ku ngufu kubera ko byari byabananiye kumvikana bari bagize imisi batonda kugira bashobore kuraba icyo bahuriza ko bose biranka hanyuma cashyiraho iyo formule kugira ngo bashobore kubona ingene bashobora kumvikana rero intumbero y'inama nkenguzamateka kwari uko abantu bavuga hanyuma bakaraba ko by'ukuri bigikenewe ko iyo ngingo iguma mu ibwirizwa shingiro cyangwa ivamo hanyuma benshi mu bashoboye kugira icyo bashyikirije ko hataragera impamvu nyinshi z'abatanzwe ngasaza kuguma tuzivugana muri kino kiganiro zerekana ko hataragera ko biva kugira
icyo bashyikirije ku giti cyanyu mushya na Eric Nsengimana ayo masezerano yarafashije abarundi kuva mu ndyane z'amoko eka no gukumirana
ayo masezerano n'ubyo yarafashije kubera ko uko byari bimeze ubwa mbere murazi ko harimwo ubwoko bumwe ubwoko bw'abahutu butari bufise ijambo mu gihugu hanyuma baratora formule y'ingene abana bariya bashobora kugira kuja mu nzego byoroshe kandi ntihagire uwo baretse uno munsi n'ivyo nubwo biterade hari impamvu nyinshi bashikirije zerekana ko bitarahera iby'ubwoko abenshi mu bavuze b'abahutu b'abatutsi bose barashikirije ibyiyumviro kandi barerekana ko by'ukuri ataragera ko biva mu ntunze biva mu ibwirizwa shingiro ariko nta n'umwe adashima no kubwa je ndashima iyo formula bakoresheje kugira ngo bose babe bashobore gushikirwa mu butegetsi kandi yaratumye habituze iratuma hashikwa ku bintu bidasanzwe byinshi kubaka igihugu bari hamwe nubwo bose bataravyumva kumwe ngo no munsi bashobore kubikora mu bwirizwa shingiro kugira ngo byukuri twumve ko turi abarundi ivyo ubwoko dushobore kubirengera kandi ico twabonye kindi na jewe mbona nuko ivy'ubwoko umwe wese abizana akeneye ico ashaka ukeneye iki arashobora gukoresha ubwoko kugira ashobore gushikaho ariko muri rusange ugasanga byukuri ivy'ubwoko mu Burundi benshi barabirengeye.
Ambassador Isidore Mbayihaga gukumirana nkuko Eric bivuze abarundi batari bake bavuga ko cane cane vyava ku zindi mvo atari ubwoko bw'abanyagihugu b'abarundi ivyo niko namwe muyo
yewe ico turagihuriza ko kuko ugiye kuraba inkomoko canke umuzi w'aya masezerano ico yavuye ko urabona ko mu bisanzwe hari ubwoko bumwe bwari bwaratotejwe ibyo biragaragara twarabibonye hanyuma rero igihe ubwo bwoko buvuye hasi bugahanira agateka kabwo n'uburenganzira bwabo ababatoteje urumva bagiye kubona yuko batagishoboye kubahagarika nabo babona yuko bagize ubwoba bwovuga ati ntitwotwagwa n'abantu twagiriye nabi canke twatoteje twagwanye bohava baca bazana mugambi wo kutwihora rero urabona yuko baca bavuga ati reho kugira twemere tukore nuko twosinya amasezerano yuko ubwoko bwose bwiyumva mw'intwaro kuvuga tuje hamwe twese ntihagire umwe agira ubwoba buturutse kuri iki canke kiriya rero baca basinya amasezerano mugabo icyo nagomba kuvuga kimwe nuko mu bisanzwe ugiye kuraba kuva kiriya gihe amasezerano asinywe ukaraba gushika uno munsi mu by'ukuri turabona yuko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi ata murundi akigiha agaciro kuko abarundi benshi batari bake barabonye yuko atari urwango ruri hagati y'amoko mu Burundi ahubwo byari inyungu z'abanyepolitike babonye ikintu cyocanyishamo abantu kugira bishikire ku nyungu zabo ubu rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe umuntu agiye kubiraba umunyepolitike cyangwa undi muntu wese yoza abwira abarundi by'ubwoko nibaza yuko iyo bavomeye mu kiva kuko se benshi uwo muha amatwi
ariko Ambassador Isidore Mbayihaga baravuga ibitigiriza 40% 60% ariko hariho n'ubundi bwoko bwa buri mu Burundi ubwa batwa bwo umva muri cyo gihe budakumira
warashaka kuva kiriya gihe bwoko bwa batwa canke ugabasanga butaka nta kibazo cyari ubwari buteye mugabo uno munsi urabona yuko kuva kiriya gihe basinye amasezerano abatwa basa nuko bari bibagiwe mugabo kushimira cyane cyane icyubahiro mukuru w'igihugu dufise General Major Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu urumva yashyizeho leta turabona yuko yibutsa abatwa arabashyiramo haba mu nama nshikirangaji cyangwa mu bindi bibanza ubu nabone nibaza yuko abasangwa butaka muri ko muravuga nabone batidoga cyane ahubwo bariko basaba gusa yuko ngira ngo kongererezwa mugabo nabone baributswe rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe ikibazo cy'ubwoko mu Burundi no munsi murazi yuko cyari ikibazo gihagaritse umutima barundi kandi cyateza umutekano muke kubera ubwoko bwose bwabundira ubundi cyangwa bukikeka bugenzi bwabwo ariko uno munsi nk'uko mwabibonye nawe mwabivuze gatoya mu gihugu cy'u Burundi nuko abantu ngira bamwe babivuga batariho bari bavuze mu kibenga paradiso gatoya kuko amahoro n'umutekano uno munsi birahari kubona amahoro n'umutekano biba bihari ni ukwerekana yuko ni ikimenyetso cyerekana ko zaryane z'amoko atazihari uno munsi nta mututsi yovuga ngo umwanzi fise amugiye iterambere kandi amugiye kubaho ni umuhutu cyangwa umuhutu ngo avuga ati umututsi wuye niba amugiye ibi n'ibi mbere biranahimba washaho ugasanga umuhutu afise umwanzi nyawe avuga ati niba mbangamiye ugasanga ni umuhutu mugenzi we umututsi ugasanga afise umwanzi kuri mugenzi w'umututsi.
Yego tugarutse kuri ayo masezerano hariho umushikana Eric yavuze ko umukuru w'igihugu icyo gihe yavuze ko ari amasezerano babategetse utera ko igikumuna gomba ngaruke nam nje kuri defense rugema hariho abantu benshi bavuga ko kugira ngo abarundi bumvikane ari uko bagabuye ku bitigiri vya moko ari ibintu navyo nyene bidasa neza cyane gose ivyo mubivuga ko iki mushika ntahe defense rugema
ego me cyano bivuga ko kimwe bagezaje kwaje ko bashikije cyano bivuga ko nuko burya abarundi turakwiye kuraba umuzi w'ingorane watumye habo bwishanyi agakira moko ayo moko rero mu bisanzwe murazi neza yuko imbere y'umuzo w'abazungu b'abadagi umwami mwezi gisabo na moko yavugwa mu Burundi haravuga imiryango ugasi nshatse vuba yuko imiryango yogaruka igasubira ubwo bwoko mugabo nta moko y'abarundi ariyo kandi no musiguro yabyo bwoko butandukanye n'abantu badasangiye ururimi bashobora kuba badasangiye intara bashobora kuba badasangiye akaranga n'imico ariko twebwe abarundi dusangiye byose iki kintu rero cy'uko kuva ingoma y'ibwami itembagajwe birazwi neza yuko hari akagwi byose byama kera bavuga ati umwero uvuye ubukuru ugakwira hose ariko ubu turabona neza yuko aho umenga ingorane ziva ibukuru zigakwira hose nta ngorane zihera mu banyagihugu ziduga zama ziva mu banyapolitiki muri abanyamigambi akaba ari zo zitera akaga mu gihugu murazi neza yuko intayo nuko ingoma y'ubwami mu gutembagazwa habaye akagwi gatoya k'abahutu n'akagwi gatoya k'abatutsi barwaniye gutwara aho niho byahereye mirongo itandatu na gatanu mu kwezi kw'icumi
ivyo n'ibintu bishobora gushitubira gushika canke ako kagwi abantu benshi bavuze ivyatumye haba indyane z'amoko kwigungira ko ika abantu bakumira abandi none muribaza ko aho intambwe abarundi bageze ku uribaza idafase rugema ko bashobora gusubira inyuma ugasanga basubiye muri izo ndyane
ivyo bintu nibaza neza yuko kubera ubwicanyi bwahabaye kuva ico gihe vyatumye abarundi bati abo bahutu n'abatutsi batinyana umwe akavuga ati intwaro yakoreshejwe nk'ikintu cy'ukwihora nk'ikintu cyo kuvuga ati umwe mu kirundi bavuga ati nyenebwo ihitamo ibifasha ikirindi umuntu aba ari ku ntwaro ugasanga nibo bavuga bati intwaro murazi ko bagiye baritirira intwaro ati intwaro z'abatutsi intwaro z'abahutu intwaro rusange rero ntabuze yuko izokwigira ishoboka kubera iki kubera haracarwa gutinyana uko kwizerana rero kuri mu banyepolitike uko kwizerana bafatanya n'ugusaba ibitunga igihugu no kutarondera kubisikanya ku neza ku ntwaro ibyo byose byo gutuma bashaka gutwara ku gikenye ibyo nibyo bituma izo ngorane zitazohera vuba kuko abanyagihugu n'ukuri jewe ndababajije mbega iyo abanyepolitike abo izo ncabwenge bari hejuru bariko baragabura ibibanza bya politike ico umunyagihugu avyungukamo ni iki nta na kimwe kandi ikindi naco murabe neza ayo masezerano y'amahoro ya Arusha igihe yaba nk'uko perezida Domisi yabivuze muri iyo nama akavuga ati ibi bintu n'abahuza babitugobeye ko nabyo twashaka aho munyene muca mwumva neza yuko ico kintu kitavuye mu Barundi nico gituma twebe tuvuga tuti n'ukuri iki kintu ni ikintu cerekeye abanyepolitike gusa nta banyagihugu babifisemo inyungu nta banyagihugu babona yuko bashobora kubazanira umutekano canke kuko yaba ari ibintu biraba abanyagihugu bose ibi bintu hari hakwiye no kuba referendum akaba ari referendum kuko si ikintu gishobora gufatwa n'utugwi tw'abanyepolitike tw'abanyamigambwe ngo bavuge yuko ngo bagabura ibiti vya politike n'ibindi abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro uno munsi hari abarundi ari impunzi hagati mu gihugu cabo imyaka mirongo itatu iraheze ico kintu mwibaza yuko kiva kuki abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro ariko abanyepolitike barabifisemo iyindi nyungu
ambassador Isidore Mbayihaga mwavuze bimwe mu byatumye abarundi bacanamwo muri kahise eka umushyanahe defense rugema rwongiyemo ibitari bike yavuze ko nabarundi bagitinyana eka batizerana cyane gose gushika ubu yavuze eka nababandanya gusahura ubutunzi bw'igihugu n'abatashaka kuva ku butegetsi ibyo byose bikaba ari ibintu bishobora guteranya abarundi muri baza mwavuze ko abarundi bamaze gutahera intambwe ikomeye cyane rwose ibyo bibazo byose mubibona gute ibyo bari ibibazo bikihari muri iki gihe cyane n'ibibazo nabyo nyine bikorera toro nyinshi
hari ikibazo yarashikije yavuze neza twumvikana ko nawe yavuze ati mu bisanzwe ati abarundi muri rusange bose barifuza kwibanira mu mahoro kandi uko n'ukuri kuko yavuze ati mu bisanzwe ibyo byaba bizanwa n'akagwe k'abanyepolitiki bavuga ati twebwe twaronse kubera iki kibazo nyine cy'ubwoko none cyoramuka kivuyeho twebwe ntituzosubira kuboneka ibyo birashoboka mugabo icyo yavuze kindi kamemeye ntari mbona kuko ibyo mvuga n'ibyo mbona kandi mba hano ndabiraba mu by'ukuri ikibazo cy'amoko ugiye kubiraba nta kikihari kuko yaba kihari haba hari ihungabana ry'umutekano umutekano nawo uno munsi ni wose mugabo nagomba ngaruke ku ijambo nyine cyubahiro mukuru w'igihugu kuvuga yavuye mu rugendo hirya y'ejo intambara zisigaye uno munsi ni intambara y'ubutungane n'intambara y'ubutunzi nibyo ariko aravuga rero ati hariho abantu bagishaka kwigarurira iby'igihugu bikaba ibyabo nigo rugamba nyine cyubahiro arimo nigo rugamba abarundi basigaje gutsinda icyo kivuyeho umubano hagati y'abantu b'ubundi urashoboka kandi iby'ubwoko bikazimangana kubera ubwoko turiko turabona uno munsi bushobora kubangamira abarundi mu gihe batabwitonze ko neza n'ubwoko bwitwa inda ubwo rero ni umugambi urabona ko nyine cyo mukuru w'igihugu na leta yiyo bavuga bati tugomba guhaguruka byanga byakunda ako kamwe kagwanya uko abarundi babana mu mahoro uko abarundi bafungura neza ubutunzi bakaba busabikanya tugakureho nibyo yavuze rugema ako kagwiro kariho kuko n'umukuru w'igihugu yarabivuze ati hariho akagwe katagomba yuko ubutungane buba mu gihugu katagomba yuko ubutunzi busabika mu iterambere ry'abarundi ribe ryose n'ako kagwiro kariho karagomba kutukora mugabo nabivuze kandi bihagararaho nkabishimikira ko ikintu cyerekeye amoko kuvuga ngo uvuge ikimikarata yo kuvuga ngo ujya ni naka ndumva ubwoko udasangiye tumukunda tumubwire gute ibyo byatumye icyo avuze kindi ni iyo politiki yavuze ati abanyamigambwe barashobora kubwira abantu yuko boguma muri bya bihe bya kera kubera bazi yuko bashobora kubikamisha mu minsi ibiri imbere mu maisha yaze politiki baba harumbi mugabo araganda ku munyeshuri ko Frederic n'ukuri nta kamaro y'uko umuntu yovuga ibintu atabona cyangwa ngo abicurike mu Burundi ugiye kubiraba uno munsi ujye ugatembera mu gihugu ukaraba ahantu hose ingene hameze nta muntu n'umwe ukubwira ngo mu Burundi twumvise ikibazo cy'ubwoko cyangwa ngo umuntu ariko aravuga ubwoko kanaka ubundi bwo kutumva ubaranywa igisigaye kimwe gusa n'uko ubutungane nk'uko nyine nshobora bivuze n'ukuri ubutungane ni ikintu nacyore gishobora guhungabanya umutekano cyangwa umuntu akitwaza akavuga ati bacira urubanza rubi kubera rwaciwe n'udasangiye ubwoko abantu bakamwosha ariko cyangwa ubutunzi bakavuga ati bandaka mugabo n'uko yabivuze neza umushingantahe rugema yavuze ati n'akagwi kaba kagomba guhungabanya mugabo imiliyoni cumi na zingahe z'abarundi ugiye kuraba hafi nka zose ugiye kubabaza iby'amoko nta bihari
Eric Sigimana hari abatari bake bavuga ko kubona abarundi baruhiye kumvikana ari uko bagabuye ibibanza mu nzego zitandukanye hisunzwe amoko ari ubundi buryo bwo gukumirana ari ubundi buryo bwo gushyira ikumirana ry'amoko imbere aho mwebwe muhavuga ko
icyo tuvuga ngaho nibaza ko atari ibyo kubera ayo moko nyine niyo yageze u Burundi twabyemera ngo byasize abazungu cyangwa iki hanyuma umugambwe wari ku butegetsi corona urabyinstitutionaliza urabyemeza hanyuma urabishyira mu ngiro urirukana abo badahuje ubwoko nta yindi forumire n'imwe yari gukunda kugira ngo babagarukane atari kwemera ko
ubwoko bundi bwatawe bwemerwa bukaja muri ntunze bukaja muri leta bakerekana ingene buzoja muri leta kuko nabo wari kubabaza abo bayiprona babikora akababaza ati uburero ati ubwoko bwose ni sawa nimugene bazobashyira mu nzego atategeko ryanditse rivuga ko bazobashyira mu nzego ntibari kubashyira kubera ko n'abundi bari baze kubashyiramo bababona kandi bahari kandi baciye ubwenge kandi babana bari ku kibano kandi basangira basangira inzoga cyangwa bakabahari ubwenge rero nta yindi formire ni kwari kubakubwira cyangwa kugira iki nta kindi kintu cyari gikenewe atari uko abicyanditse cyemera ko bategerezwa kujyamo byanga byahunda iki cyerekana ko atari kuyenda tubona ko abaganwa batagiyemo none munsi batavugwa kandi ubwo bwoko bw'abaganwa busanzwe buhari mu gihugu ko urumva ko kera twatwagwa n'abami n'abaganwa n'abaki batanyemo ngoma baciye bapfira rimwe umunsi babahindura bakaba ba repubulike ntibagiyemo mugabo mu nama twarimwo baciye bavuga ngo iyo hageze ko bafata ingingo ujyanye n'umugwi cyangwa uriya abaganwa barafise baca bahengamira nico gituma batabasize mu ntuze batabasize
ndibaza ko icyo kibazo mushikirije umushikana wa defense Rwema afise icyo akivuga ko
ikomeye arakoze kuvuga ibyo baganwa ariko rero jewe imbere y'uko nirica nsikirije kuri ibyo nagira mbanze ndababwire yuko ibintu by'ivangura ry'amoko tudabura amoko atabaho jewe n'ukuri ndabyiyamiriza cyane niturondere ingene twubaka Uburundi n'Abarundi uze kuri ibi by'amoko rero egume imbere y'uko ingoma y'ubwami itembagazwa ni ibyo ukuri havugwa amoko ane haravugwa abatusi abahutu abatwa n'abaganwa mbega none cyerekana yuko nta n'ubwoko buhari mu Burundi mbega ubwoko burafutwa ngo nuko intwaro zihinduze ibyo birashoboka ya ikindi naco iyo muvuze muti mushinga na Eric muvuze muti nta ngorane zihari z'uko ayo moko yo bandanya akoreshwa mbega ko tuzi ko mu ibizwa shingiro ari 60 z'abahutu na 40 z'abatutsi mukaba muzi 60 guteranya 40 n'ijana ku ijana aho nyine mukabumva yuko hariho ikumirana kubera iki hariho abarundi atari abahutu kandi atari abatutsi iyo ni ikumirana rikomeye rero sinshigikiye ko amakota y'igihugu yohava kubera uzinduwa rikumirana ahubwo ujya ukumirana nta kindi rigamije atari uko intwaro mu nzego z'igihugu mu nzego zikomeye z'igihugu mu nama nshingamateka muri leta mu basirikare n'ibindi urumva hashikwa ubwoko imbere aho gushikwa imbere ubushobozi ubuntu umuntu baramugenzura bakabona ko ikintu gishoboye ibyo bintu nibyo biriko birasubira inyuma uko bigenda niko twitandukanye uno munsi abana tuzobigisha kumenya ko ari abaganwa ko ari abatutsi ko ari abahutu bakurire muri ibyo bintu rero n'ukuri jewe n'ukuri ndasabye yuko abarundi tukubita agatima mungu ibi bintu ukabikuraho hakiri kare kuko nta kindi bigamije atari
uguta Burundi mu manga ambasaderi Mbayihaga nagira mugire icyo muze kuri icyo cyimbo gishikirijwe na Defense Rwema hari uburyo bwotuma abarundi babandanya kumvikana babandanya ubumwe badakumirana ariko hatise badashize cyane cyane imbere ubwoko cyane badashize hari ikintu mubona cokorwa nkuko bavuga nta nyambo ibura gahunze ayo masezerano ashobora kuba atari ijana ku ijana meza ku barundi bose
bo murakoze cyane jewe ndamushigikiye kuri ibyo yashikirije mu by'ukuri ubwiye kubiraba mu Burundi bisanga atabwo ko yabivuze neza kuko abarundi ubwiye kuraba basanga iyi mvugo basanga iyi mico basanga ibyo bakunda nicyo kintu cyatugabuye kigatuma haba ubwoba hagati y'aba na bariya kuko bavugwa ni kintu gikwiye kurandurwa kuko mu bisanzwe amasezerano nubwo bashyizeho ntiyaba aya masezerano y'intapfa bavuga tubizoguma gucoye ko ari ubwira ngo Burundi bubanze busubire bwiyubake umurundi asubire yumve ko ari umurundi ntagume yibona muri ya shusho y'ubwoko kanaka kuko kugushamirana na koje bugumaho mugabo no muse mwabaye mu cyokogwa niki niki ye warashaka kiriho kirakogwa nuko ubiye kuraba y'ivyintwaro gusa kuko n'ubutungane hari gihe basanga bwafashije mu gutuma abantu bumva kumenga intwaro si yabo ugasanga umenga bararenganijwe nubwo bamuciye urugororotse akabona ko bebarucire kubera ubwoko mugura abona ko ikintu cyo kiraho no munsi abantu bose nabivuze abantu bariko barondera ikintu cyotuma Uburundi bugira umugamba gw'iterambere n'ubutungane ukabitsinda nyakuba Frederic nyakubare yuko aba bantu bose bumva bavuga bati nibibemo tubiragira kuvamo niki ubwoba burumvika no kuvuga ati jewe kuva mbaho ayo masezerano abayeho nta kindi kintu ndabona nokora cyotuma bangomba ngo bampe akazi ahacanye hari abanzeza amabanga ya umuntu hagenda gusa yerekana ubwoko bwiwe agasubira abandi kubuvuga cyangwa kubuvuga akavuga ati ninavuze urwamo navuga yuko ibiye bitagaragaza kandi nkabivuga ndumudaka bazomakaza mugabo uno munsi gikenewe nuko akazi cyane ibikorwa by'iterambere byo kugwa hakajya imbere ababishoboye hakajya imbere ababyumva hama hagashyirwa imbere ikintu cyitwa Burundi na cyane cyane ko umubwirwa yavuze ati kuri urugamba rw'iterambere nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo cyokwikumira cyangwa ngo gituma abantu batandukana aha twese tugomba kumenya ko n'umugambwe ari umwe tugomba kubamo umugambwe witwa igihugu abantu nk'uko Mushyara Rugema yabivutse ni ukuri barakwiye kumva kwiyumvamo kuba Umurundi gusumba kuba Umututsi cyangwa Umuhutu icyo nticyashoboraga abantu bakabyumva bagahurira ku bikorwa bagakunda Umurundi bakabukorera abantu bamaza kugira ubuzima bwiza nta muntu azokiza kubabwira ngo ubwoko n'ubu burakomeye kubera bose baza babayeho neza
egome kuneza
agomba kuvuga yuko abantu nibakura amaboko mu mpuzu na mwajya twaronse umukuru wacu Jimbe avuga ati ibyo bindi byatuma duta umwanya bireke umwe wese abyuka aje kubikorwa
egome
Burundi buzoba buteye imbere ingenzi wazihetse
mu gusozera ambasaderi izo mbaye haga nashaka nkuko mpavanda bisaba abandi mugire ico akamute abarundi kugira ngo babandanye basimbataza amahoro eka umutekano ubumwe gutsimbatare ikintu mwose abarundi niki amasegonda 30 ntorenza
ikintu abarundi twosaba nuko abarundi bokwemera ukuri namukuri kukavugwa ukuri kumaze gutsindika inyoma ukuri bakakubakira ko hama igihugu kikaba igihugu gitandukanye icyo twabonye kikirimo imigwi canke ukugabangana ubutegetsi hafatiwe mwamoko kuko icyo ndiko ndavuga ni uko abarundi bakwiye gushyira imbere ubwoko bwabo bwitwa Uburundi kuko Umurundi atandukanye no kuvuga ngo jende umuhutu ndumututsi ndavuga yuko rero icyo twosaba ni uko batosamazwa n'abantu bakigarukana inyigisho zo kuvuga ngo dufatire ku bwoko kugira duteze imbere ishaka tugira
idefense rwema namwe akamwotera abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
tuno basaba nuko abarundi tumaze imyaka myinshi turi mu ngorane z'urutagana ko abarundi nibaza yuko twokwita agatima mpembero tukaraba icigwa twakuye muri izo ngorane tukaraba yuko ubwo bwicanyi uko kwicana uko kwangazanya uko guhohotera ubuzima bw'abandi yuko atanyungu na ntoya hari Umurundi abikuramo icyo nsabye Abarundi rero ni uko twokurikiza irage ry'umugani wa Rudolfo Rwagasore
namwe mushe ntahe Eric Simana mu kanya gatoya cyane rwose mugire akamu muti y'Abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
akamunotera abarundi nuko twese twoja hamwe mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyacu muri ubwo budasa bwacu tugashobora kubushira ibyiyumviro hamwe by'iterambere igihugu cyacu gushyikizwa
korokorora mushe ntahe Kansegimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya warabonse kugira ngo uganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkoramutima ambasaderi Hizidora Mbayihaga namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire kuri ibi bibazo bikomeye idefense Rugema ndagushimiye cyane nawe ku kanya mwatoye kugira ngo mushikirize ibyiyumviro bihambaye kuri iki kibazo nkoramutima mwakoze mwese turashimiye abanywanyi bose radio Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye. Nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku Ijwi rya Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi murakarama.